Ines ndashira ubusa urakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'iradiyo Ijwi rya Amerika turuka kumva igitabo gishasha ibintu bidasanzwe cyane igitabo gishasha cy'urwaruka cy'abana uheruka gusohora cyiswe Kajumbu na Kumbati mbere na mbere icyumviro cyavuye kugira ngo wandike icyo gitabo cyiswe Kajumbu na Kumbati.
Murakoze cyane kumva iryo jambo. Je suis très contente gushobora kubavugisha. Icyumviro cya Kajumbu ekumbati cyavuye cyane cyane ku buryo nari nsigaye mba mu Burundi, naratashe naribarutse, abana banje bariko barakura, nifuza kubagura ibitabo ariko ndiko ndabirondera nkabona ntibinyorohera kubironka. Ndi umuntu yakuze aronka igitabo muhira asoma umwanya munini, kandi ndazi icyo byazanye mu buzima bw'iwanje, ingene ziranyongereye ubwenge. Niko rero gutangura kwibaza nti ndeza ko usanze ukunda kwandika, kubera iki wewe iyo besoin uri kurabona mu gihugu utotangura kuyikorera ko ukagerageza, hanyuma Imana icanye ukaraba iyo bigushikana. Ahanini niho Kajumbu na Kumbati yavuye. Nagiye ndonka twiyumviro nandika nsubira, ama mbonye umengo n'akantu gafise histoire ifise igirora, ndavuga nti reka ngerageze kugasohora ndabe icyo vyotanga.
Nk'uko bivuze Inese, mu gihugu hari kena cane ry'ibitabo by'abana, tukiri aho nyene mubona biva kuki? Mbega abanditsi ni bake canke inkuru n'ibiyago vyerekeye abana ntibishika ku mutima w'abantu benshi kugira ngo babyandike, canke ni igiki gituma abantu batandika cane ku bintu bijanye n'abana bato bato?
Ano ikintu cya mbere nobanza kuvuga co bagitera iryo kena ni peut-être kubona yuko mu gihugu iwacu gusoma bidahabwa importance niniya. Nico cari kibazo numva umengo ndakeneye gukorera ko, mbega ni kubera ko Abarundi tutiyenteresa ku bintu byanditswe. Amasubira inyuma mu kahise kacu nkabona yuko twari abantu bahana amajambo batwita ngo turi tradition orale, nuvuga ngo ntitwakoresha ibyandiko rwose. Ico rero ciye ngaruka mu gihugu cacu catumye umengo no kwandika ibintu tudakora tutiyumvira fasilima. Jewe ndibuka niga mu w'icumi nkiri umwana, nageze kubwira umuvyeyi yarandetse ko nshaka kuba ikiva kandi nshaka kuba umwigisha. Ndabona ko andavye aratangara, muga ndabona ko mu maso yiwe avuze ati ico kintu ntigishoboka. Yereka arambwira ngo ntabyo nshoboye, muga yanyereka umengo ndiko nifuza ikintu kitabaho. Rero ngira ngo hariho n'urundi ruhande Abarundi twibwira ko bidashoboka ko ikintu tutogikora, turafise akantu ko kwisubiza hasi ngo n'iby'abazungu, n'iby'abantu biyumvira nk'abazungu, akantu k'agakonotasiyo negative. Jewe niko ngira ngo nagerageje gutsinda, ndavuga nti bo jewe ndaje ko nasomye byinshi, ndaje ko maze kwandika katari gake, reka ngerageze ndagasohore, n'ubundi sinzopamenye ko karyoshe canke gafise ico kamaze kagakoreye ko ngo gasohoke kagaragare. Rero hanini Abarundi turigaya, Abarundi tubona umengo n'ibintu tudashobora gushikira ahandi, naho bikaba bitari peut-être mu muco wacu icerekeye gusoma canke kwandika, ukamengo vyo tugura kuvyambransha canke kubikurikirana.
None muri ico ciwawe wahavuye uronka karyo canke uronka n'inkomezi n'ishaka ryo kwandika ako gatabo canke ico gitabo, hari mwiki ndani abana bosoma bakamenya iki iyo basomye Kajumbu na Kumbati?
Alors Kajumbu na Kumbati d'abord mfatiye kuri le projet en soi, nashatse yuko ama generation y'ubu abana banje abana babatoye banje bariko baraza mu byo twakuriyemo batakibona. Jewe ndazi ko kera n'amakwanya gukuru nakina n'ibi nakina na biriya, iyo context yacu y'i Burundi umengo hari abatakishikira bari mu Burundi canke bari hanze babanze gushobora kwishikira. Kajumbu na Kumbati bari gushobora kuba sharhe na team y'i Buraya canke ikindi. Mugabo je natoye abantu udupersonaje tw'u Burundi utuntu twibutsa iby'iwacu, hama mu ncamake igitabo ico cigisha umwana kinyigisha kwakira ico ari akakigendera la leçon à tirer ni yuko umuntu wese ashobora kuba icari kandi agashika kuri byinshi canke akexcella. Igitabo kiri mu Gifaransa ariko hashiramo imyibutsa mikeyi y'Ikirundi n'imigani kugira ngo wa mwana abishikiriye yamenye Ikirundi atakimenya yacumva neza atacumva aheza agenda ahamagare wa mubyeyi ati mbega ibi ni kuvuga iki ikazana ikiyago bikibutsa umubyeyi utuntu tumwe tumwe atari bwayagira umwana ntama agashobora kutumuganirira. Ahanini nico novuga.
None iyo uri kurabwira abana yuko ufise igitabo casohotse abana bato bato cane cane ubabwira ko harimo utugani utuhe kugira ngo bumve bashaka kugisoma?
Imigani irimwo hari umwana yasomye barampa agahetu kuko abiwanje bubu narabasomeye nkabona batangaye bakambwira ati rero wariyumviriye igitabo uracandika mbona umengo baratangaye ko ivyo bintu bishoboka. Imigani umugani urimwo uwo mwana wundi yavuze ayaguma asubiriramwo mama wiwe ni umugani uvuga ngo wongorora womvuna aho kamwe kashatse kugorora kandi kabona umengo ntikagororotse ntigasa neza ubundi akamubwira atoya ni ukunkoze ni ukumeze ahubwo mfata ukundi abandi banshima ukundi.
None hari ibindi bitabo mu gihugu ubona byari bisanzwe bihari ibyo bike byari bisanzwe bihari byovyo wabona biri mwiki ibishobora kuboneka muri iki gihe byovyo biri mwiki mu gihugu?
Ndamaze kubona hano mu gihugu ndaje ibitabo narimaze kugurira abana localement nari maze kubona amabibiliya ubona ari byo bigwiriye ibikorerwa mu Burundi hariyo igitabo cya bibiliya y'abana hariho umuntu yamfashije gucapa muri kino gitabo canje yitwa Jimmy Gildas Dusabimana yari yarasohoye agatabo kavuga ku mauti ya kera y'abarundi ku bikoresho bikomakomeye by'abarundi bya kera ako gatabo kitwa Akiwacu. Ubundi sinovuga ngo nari maze kuja gutembera ndondera vyinshi ariko ndazi ko kuva gasohotse bariko baransaba yuko nogakora mu Kirundi ngo barakenera cane kuvyigisha kw'abana mu Kirundi.
Igitabo cawe umuntu ashobora kukironka gute haba ari mu gihugu c'u Burundi canke abari hanze cane cane abarundi bipfuza kwigisha abana babo Ikirundi imigani y'Ikirundi bo kironka gute?
Uno munsi ndiko ngerageza kugishira kuvyerekeye gushikira bo hanze uno munsi ndiko ndagerageza kugishira kuri Amazon ndasise le format Amazon ahanini kiba gikoroganye mu Burundi n'ingene bazoheza bakagushikira mu kuriha ivyo baguze ico nico nkiriko ndaregla. Hanyuma hano i Burundi gushika uno munsi umuntu arampamagara akambwira ko afete le temps yuko ndabisohora nkavuga ko biriko birasohoka sinaronse umwanya wo kuja kurondera amapoint de vente nasanze anguma yabaye nini y'abantu bagishaka ari benshi camba ndadresa iyo demande ihari imbere yo kwantra en contact n'amapoint de vente ejo uno munsi gushika uno munsi abantu barondera jewe.
Yego, none bo kuronka hehe canke mu Burundi bo gusanga hehe?
Barashobora gusanga kwishira hamwe cyanje cyitwa Let's Shine ikorera muri Rohero canke bagakoresha nimero y'iwanje 357 71 122 244 71 242 244
Yego, urakoze cyane rwose Inese mbeshira ubusa ku makuru duhaye ku gitabo gishasha muri bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi cy'ugwaruka c'abana. Turabashimiye ku kanya mufatiye kuganya n'Ijwi rya Amerika.
Ndabakengurukiye cyane nanje.